Muri kumwe na Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Chuti zacu mwiriwe neza, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Radio Ijwi rya Amerika nkuko mubizi mu Burundi ni kuri metero 19 na metero 22, naho mu Rwanda mudukurikire kuri FM 104 n'ibice bitatu. Umuryango wa Edward Niyondamya uvuga ko amaze amezi atatu yarazimiye.
Byarambabaje nabitereye n'umutwe kuko n'uburi umuntu ukamubwira manjaganya ntunabone naho aherereye niba hari icyo yababazwa cyerekeranye n'icyaha yaba yarakoze ahanirwe kimwe n'uko bigenda mu mategeko y'u Rwanda ukamubura gusa narababaye cyane.
Dasia ni Nyirinkindi, umubyeyi wa Edward Niyondamya, atuye mu karere ka Muhanga mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda. Himba za Dramas basezerewe mu marushanwa muri Kenya bageze muri kimwe cya kabiri kirangiza ni mu kanya gatoya. Mu Rwanda umuryango wa Edward Niyondamya wo mu karere ka Muhanga mu ntara y'Amajyepfo uvuga ko uyu musore amaze amezi atatu yarazimiye. Eric bagira ubusa raduye inkuru irambuye.
Kibazo afite n'umwana wanjye nabuze, maze kumubura nza gushakisha. Imodoka ye yaratwaye ayirimo nyisanga ahitwa Masoro mu mujyi wa Kigali.
Uwo ni umusaza Dacien Nyirinkindi wo mu murenge wa Cyeza Muhanga mu majyepfo y'u Rwanda wabuze muhungu we Bwana Edward Niyondamya w'imyaka 34 y'amavuko. Nyirinkindi avuga ko muhungu wagiye kumara amezi atatu bitazwa aherereye. Uyu musaza avuga ko mu makuru yahawe ari uko muhungu we yari mu modoka ye yo mu bwoko bwa dudu afatirwa n'abapolisi ahitwa Rugenzi mu karere ka Kamonyi hafi na Kigali bamushinja gucuruza imyenda yambawe mizwi nka caguwa. Nyirinkindi avuga ko akimara kumenya amakuru yashakishirije henshi hashoboka.
Namushakiye henshi, nta sitansiyo n'imwe ya polisi ntagezeho i Kigali, cyane cyane niho nakuze gushakira.
Mu bihe bitandukanye Nyirinkindi avuga ko yagiriwe inama yo kujya gushakishiriza imasoro mu barwanya magendo ku ishami ry'ikigo Rwanda Revenue Authority cy'imisoro n'amahoro. Avuga ko akihagera yahasanze imodoka ya muhungu ifite plaque RAA391X. Avuga ko yabwiwe kujya gushakira igikondo hazwi nk'uko akavuga mu kigo cy'inzererezi ariko naho bakamusiragiza.
Igikondo nagiyeyo inshuro nyinshi ariko izo nibuka neza ni nk'inshuro esheshatu. Ngenda bambwira ngo nisubire imasoro ngo nta burenganzira bafite bwo kumunyereka. Nagera nanone imasoro bakambwira ngo nisubire igikondo kwa Kabuga. Ubwo ngubwo mbega ngo mu gihirahiro numvise binaniye niko kushakisha uburyo nandikizo nzego zindi nkuru.
Ni mu gihe Madame Alexia Niyonteze mushiki wa Niyondamya wabanje kugera imasoro, abapolisi ngo bamubwiraga ko nabo batazi irengero rya musaza we.
Baratubwiye ngo basanze ngo imodoka ngo iparitse yonyine umuntu ntawe babonyemo, ngo bayisanze ku muhanda ngo bakayitera breakdown akaba ari yigeze aho ngaho imasoro. Baratubwiye ngo natwe ngo nidukomeze dushake ngo ni tubatanga kumubona tuzababwire ngo nabo nibadutanga bazatubwira.
Ni ingingo ishavuje bikomeye umusaza Nyirinkindi.
Byarambabaje nabitereye n'umutwe kuko n'uburi umuntu ukamubura manjaganya ntunabone naho aherereye niba hari icyo yababazwa cyerekeranye n'icyaha yaba yarakoze ngo agaragare ahanirwe kimwe n'uko bigenda mu mategeko y'u Rwanda ukamubura gusa narababaye cyane narababaye byarambabaje narahombye byinshi.
Hari ibaruwa ijwi rya Amerika yabonye ifataho kopi, ni ibaruwa bigaragara ko yanditswe n'umusaza Dacien Nyirinkindi ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa 9 uyu mwaka. Muri iyo baruwa asaba umuyobozi mukuru w'igipolisi, urwego rw'ubugenzacyaha RIB n'umuryango mpuzamahanga urwanya ruswa n'akarengane Transparency International Rwanda kumufasha kumenya aho muhungu aherereye. Ku murongo wa telefone ye ngendanwa twahamagaye Bwana Modeste Mbabazi uvugira urwego rw'ubugenzacyaha ntiyitaba. Twaramuhereje ubutumwa bugufi tugira ngo tumubaze kuri iki kibazo ntiyabusubije.
Amazina yanjye muyakuremo ku bw'umutekano wanjye, kuko urumva niba umuntu afungwa akaburirwa irengero bakantakana ko batamufite anje wabona baza kumpiga.
Ubu ni umwe mu nshuti ya Niyondamya wembereye ijwi rya Amerika ko yasanze igipolisi cyamufatiye kuri ruriba yarangije kwambuka Nyabarongo z'i Kigali bamwambitse amapingu ngo hari ku itariki ebyiri z'ukwezi kwa karindwi.
Nasanze bamwambitse amapingu yicaye hasi barambaza imodoka uragize ndayizi nsanzwe njya nyitwaraho kuko yajyaga nagendizaho rwose ni n'inshuti yanjye.
Uyu twise Bosi ku bw'umutekano we avuga ko Niyondamya yafashwe n'abapolisi bamubwira ko yari apakiye caguwa.
Ibintu bidasobanutse ukuntu utanu kiba kibyihishe inyuma none iyo umuntu afungwa ntagaragare kandi yafashwe n'igipolisi cy'u Rwanda Iba mugaragaze urumva rero kibare ikibazo gikomeye hagataho tuba tutazi.
Mwibaro wa nyiri nkindi yandikiye inzego asaba ubufasha hagaragaramo ko muhungu we yabaherereye ahazwi nko kwa Kabuga Igikondo akibaza impamvu baba baramujyanye mu nzererezi.
Muhungu wanjye ntabwo ari nzererezi. Ntabwo yatwaraga imodoka adafite ibyangombwa rwose byo. Ubwo rero nanjye kumufata bamujyana mu nzererezi ni icyo kintu cyanyuze.
Ku murongo wa telefone ngendanwa izwi rya Amerika yavuganye na Bwana Aime Bose niba mwukuriye ikigo cy'igihugu gishinzwe igororamuco mu Rwanda atubwira ko iki kibazo atakiza ariko anadusaba kumuha imyirondoro y'uwo musore bivugwa ko ari Igikondo bakamushakisha. Umwe mu banyamategeko we yatubwiye kufatanya ibicuruzwa bya magendo nk'uko ajya yunganira abantu mu nkiko abagomba gushyikirizwa inkiko akaregwa icyaha cyo kwica amategeko ya gasutamo ibihabanye n'ibujyanwa mu nzererezi kubw'uyu munyamategeko no gushaka kumwumvisha. Gikondo hazwi nk'uko akavuga mu mujyi wa Kigali mu bihe bitandukanye hakunze kutavugwaho rumwe. Umuryango mpuzamahanga urengera uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch mu byegeranyo byayo yakunze kuvuga ko atari gereza, atari icumba, atari n'ibitaro, ahubwo ko hakusanyirizwa abafatwa nk'ikibazo ku mudendezo w'umujyi wa Kigali kandi bakaza zahava baranegekaye. Umusaza nyir'inkindi ngo yabajije iby'imodoka ya muhungu we baramusubiza.
Nabajije ibyayo barambwiye ngo imodoka yo ngo ninyibagirwe ntayo neza no kubona. Byose ndubura byose.
Ekwa gyirusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Noneho tujye muri Tanzania aho abayobozi b'inkambi y'impunzi ya Nduta bashubijeho irondo ryari rimaze amezi atandatu ridakorwa muri iyo nkambi. Iki cyemezo gitewe n'umutekano muke. Bamwe mu mpunzi z'Abarundi baganiriye n'ijwi rya Amerika kuri ibi bibazo, umunyamakuru wacu James Jovin arabiduha ibindi.
Twebwe abagabo basa turahohoterwa ku bintu by'irondo. Evye kuzora irondo atani kintu na kimwe witwajije, kandi noneho rero uri murundi ntiwahunze kugira ngo ukurikiranwe agateka kiwawe. Ntitwahunze kugira ngo tuze turarara hanze. Iyo tuza kuvuga ati ho turare hanze kuko ntitwabaye basirikare, twari kuguma no mu gihugu cy'i Burundi kuvana n'uko twabonye bitari bukunde, twaciye tugira iki? Twemeye guhunga kugira ngo tuje mu maboko ya UN no muri leta ya Tanzania kugira ngo igire iki, kigire ikintu yodufashe.
Kandi ugereranije mu myaka afise ubu noba nkija kurarika ku irondo, mbega ko yibone tuzi ko atakitunaniye iduha uburyamo, ikaduha uburari, ikaduha naho twogera, ikaduha naho ducana n'amazi twiyoza n'injya turya. None uwo mutekano wananiranye kuburyo yoba yotwungutse ikadushyira ahandi hantu kuba twabonka umutekano ukwiye. Ugiye kwa muganga kugira ngo udafite umuriro ntibakuvura. None by'ukuri wahogera igihe uva muhira ari ukujya kwira atajya kwa muganga atabugwaye ivisi yumva niho gusongera isibe ntawe umenye icyo umuntu twabuze iyo duhungira.
Tugira nk'uku no gufungura nabi ugasanga mu kurya turya ubwo bugari, wagira nk'uko nka twebwe tuba ukagira no kurara mu mbeho, byose bikagira iki? Bikagukoranira ko inda ugasanga yakubaye mu gagambo, ukagwara indwara utanazi niyo zivuye kabisa. Icyo kintu nk'uko muri ababyeyi murakwiriye kugira iki kukireba yuko kabisa mwadufasha ku bintu by'irondo byo turabona yuko biraduhanze cyane, kandi kabisa ndiyumvira nka twebwe kabisa ahantu tugeze ubu birarenze.
Ikorera irondo rya buri munsi rya burakanye, ugasanga umuntu aragwaye amibe cyangwa se aragwaye astoma bwaguca ku irondo. None nk'ako kanya wacu ukora iki? Uvuga ngo ahure n'umutekano ukwiye, uri ukwintugira buri kintu ugiye gusenya urukundo no gufata bakubite bice ahantu bigiye urenga ngaha. None ko twe mu Barundi twamenye ibintu twama twazungurutse burakanya, mbe nta gahembe baduha by'ukuri kugeza aho umuntu bodukura ngaha hantu ko uwo mutekano nimba ubuze uno munsi bizobandanya ntuzohera tutapfuye ngaha, kuko iki kigutuma kuva tugeze ngaha inyaka cyangwa kimaze ngaha mu mutekano urumva waragutse. Bora bagira iki? Batwunguruze barushira ahandi.
Hagira nk'uko ugasanga ngo tuze turara hanze ubwo nta n'akantu ufise, ubwo tukagira nk'uko tugasanga abantu kagira nk'uko ugasanga ngo baraje ngo n'ibisuma ntitumenye iyo bivuye, kandi ubwo nta n'ikirwanisho na kimwe twebwe twahunganye mugabo tukagira nk'uko tugasanga barimo baratwagiriza ibintu by'ibirwanisho. Kandi hano igipolisi kirahari, igisungusungu kirahari, mugabo nk'ibyo byose bakagira iki? Bakaduha, bakaduta kw'amakesi. Kandi turebye ibyo byose bivana n'agahohotero turimo turagira iki? Turimo turabona
jewe sinsabye ngo njana mu bihugu bya hehe, bobo ubwabo ku buhungiro nibo bazaho bazonjana kuko mwese nzaho banzane jewe sinimo ndigena ngo ni mamana cyangwa bano umutekano gusa ndabakenera. Ehe, kuko jewe ubu aho ngeze natuntuye Burundi bwacu bwaranze guhera ku 93 ariko uyu munsi tiko turasanga no munsi menye nkambi yuno munsi cyo kimene yindi umengo bongiye bwarahindutse ari nazo mpamvu dusaba ko nimba byanze ko umutekano wacu uboneka dusubire barabandi hano batwunguriza hahantu tuhave ko tabona impera n'impera tuzohagwa kuko iyo tuba twari twobonye two igirondo cyo twagumye twirara niwahe twari kuguma tukarirara mu mutekano tukabumva cyangwa iwacu none ahoho ko byatunaniye hari iwacu niba turishobora
none rero ikintu inosaba leta ya Tanzania na UN kabisa irakwiriye kureba ahantu kabisa yovuga ati nimiburi burimba babona yuko atahandi hantu bo reba ho dushira kugira ngo ducungerego nyene neza bikomeye kabisa ikagira iki ikabwira basi leta ya Tanzania ikagira iki ikaducungera nkuko biri mugabo tugire tureke kugira iki kuza tugire kurara mu mibu bamwe turagwaye ingwara zimeze nabi zidakira uzogira nkuko natwe tugwaye amaestoma gasanguraye mu mbeho gasangumbe uraye mu mbeho mugabo kagira iki usanga bibaye ingorane ukazindi ukabyuka inda yabyimbye
abo rero na barundi bari mu nkambi ya Nduta muri Tanzania baganiraga n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika aho gaho nyine muri Tanzania James Jovin itorero himba za dramas ry'abavuzi b'ingoma b'abarundi bahungiye mu Rwanda warasezerewe itorero ryarasezerewe mu marushanwa mpuzamahanga abera muri Kenya bari bageze muri kimwe cy'akabiri kirangiza Uburundi bwikomye u Rwanda buvuga ko rwibye ingoma z'u Burundi buvuga kandi ko bugiye kurwitwarira muri UNESCO umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru yaganiriye na himba za dramas bamaze gutahuka i Kigali
Ubuno murisho w'ingoma zivuzwa na club himbaza ikorera ikigeri mu Rwanda no mugwi ugizwe n'abasore 15 12 muri bo ni mpunzi z'abarundi batatu nabo n'abanyarwanda bavuza ingoma z'ikirundi kandi mu buryo bwa kirundi hagati mu kwezi guheze k'umunani uwo mugwi witabiriye ihiganwa ryitwa East Africa's Got Talent Yahuje imegwi ndangakaranga k'ibihugu bine arivyo Kenya cyakiriye ayo mahiganwa u Rwanda Tanzania n'Uganda Club Himbaza yaviriyemo mu gice cya kabiri gishiri cya nyuma kuwa mungu heze kuri Yannick Niyonzima amenyerezwa umugwi akaba n'umuvugizi wawo n'insinzi ikomeye naho batatwaje igikombe
Oya, kembali yakin kan agak. Kuah ini tuan tuan tu kira aja kan. Nanti lebih sebab ni demi kita lebih sebab dia mungkin dia jauh sih. Isara pengalaman para pelajar, isara pelajar artiste.
Uwo murisho uryohera abawuvuza ni wabuze gutuma u Burundi shavu uriniga ubushikiranganje bw'inkino n'imico kama bavuga ko uwo mugwi wiyitiriye ingoma z'u Burundi nabajeje umumenyereza wawo igihugu bagiye baserukira hagati y'ico bahunze n'ico babamwe ubu
ntabwo yiserukira ya Burundi ya Rwanda kwa flyinze ufashu yuzindi resensi zirakoshaka
nda kumwe gihugu mu Rwanda agira bati nasorpi Rwanda
kuvuga ngo twaterekeye ngo u Rwanda ntusiyo tuba ntumaze imyaka iyo tuba mu Rwanda ariyo tuba ntabwo ari guserukira ntabwo byari kubitwara kuko n'umukinnyi w'umupira w'amaguru baramutuma ko aho yivuye wa hanze ashobora guhitamo kuvuga ati ngewe nzokinira u Burundi ariko origine ni mumba aguma ari mu Burundi kandi iyo atsinze igitego abarundi aho bari ntabwo atakimira impamvu ntabwo ari wa Burundi wa yatsinze
Umushikiranganje Pelate niyo nkuru yasohoye itangazo rivuga ko banegura ingendo ya Club Himbaza kuko batari bambaye imyambaro yerekana idarapo ry'u Burundi abavuza uwo murisho bobo barahafitiye inseguro
uburenganzira bwa kandi barashaka kinyitiri mu myaka za 2008 ingo babambara Rouge Blanc n'uza mabara ya Kikonzi imbere yaho ntibambara umusene byatubeye yo bundi bambara mu mitingi ya bambara amatsiko y'inkona ya sene byatubeye iki rero ibyo ni ibintu bashatse kubonera ku musa kubera yuko atakiza cyo bava ku mpunzi imbere y'umujyi w'ubutegetsi bw'u Burundi kwerekana idarapo y'igihugu siko gukunda igihugu kuko hari n'abatambaye ariko bakiri igihugu bakica abantu baka n'ingoma yacu kenshi ibiriko ikimenyetso cya imyaka kuko dushingiye ku bumwe ubumwe bw'Afrika.
Uburundi bwavuye butunganya imyerekano ibujumbura yo kwiyamiriza ico bise ubusuma bw'imico na karanga. Uwo mugwi wowo iyo waruri i Nairobi mu mahiganwa wemeza ko icyo gikorwa cabahanye nguvu yamara baragaya iyo nyifato, babona ko ako gashavu gafatiye ku mvo za politike.
Ibyo ni iyo nyifato mu politike bashatse kudubira ko mu kwihamenya n'abatwenzi kubona hawushyigikira abarundi bene banyu bari hanze y'igihugu, aho bari mu myerekano bavuga ati turashaka ko impunzi zitaha. Histoire de la République de Barundi, la Paraphominga, Munuzea, Chu, Alimuja, Piamina, Attention, Jaibuinura, soit par son nom de Barundi, Ramona.
Ijwi ry'Amerika ryabajije uwahoze ari umushikiranganji w'imico kama mu Burundi, Dr. Alphonse Rugambarara, nawe nyene abona ko ari mvo za politike.
Umurundi wese iyo patrimoine ni iyiwe, yaba mu mahanga arafise uburenganzira kandi ahubwo arasabwa kuvuga patrimoine y'Uburundi, kuyerekana, kuyishyira imbere. Noneho bariko barabashyirako ibirego byinshi bonezerwa yuko basubiye Burundi wabo boza bazanye intambo z'ikinyekongo z'ikiganda z'ikinyarwanda. Ntushobora kwaka umurundi icyari akaranga kiwe ku Murundi kagizwe n'ivyo vyose vyo kumenya imico kama y'igihugu, wamwatse kumbure ukuba i Burundi mugabo ntibakuye Burundi mu mutima wiwe.
Kuva mu mwaka w'2014 ingoma z'Uburundi zashezwe ku rutonde n'igisata UNESCO c'ishamwe mpuzamakungu ONU kiraba imico. Kuva ico gihe ingoma z'Uburundi n'itunga ridatizwa kandi ritiganwa, ni naho ico gihugu gifatira mu kuvuga ko kizokwitwarira u Rwanda kugwatwaye izo ngoma mu mahiganwa. Yamara uwo mugwi urahakana ko ataho uhuriye n'imigwi yagiserukira u Rwanda. East Africa's Got Talent yateguye iriganwa ryateye impari yavuze ko byari rigenewe abanyagihugu bose canke abafise uburenganzira bwo kuba mu bihugu bine arivyo Rwanda, Kenya, Tanzania n'Ubuganda. Abo bateguye ayo mahiganwa bati Klebe Himbaza irimo abafite uburenganzira bwo kuba mu Rwanda. Pierre Clavier n'inkuru Kigali kugijwe rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, usibye ko kuma radio yanyu turi no ku rubuga rwa internet www.radioyacu.com. Hashize imyaka 58 umugambwe UPRONA utsinze amatora ya mbere na mbere y'inteko ishinga amategeko mu Burundi hari ku itariki ya 18 y'ukwezi kwa 9 mu 1961. Iyi nsinzi yatumye Burundi bubona ubwigenge ku itariki ya mbere y'ukwa 7 mu mwaka wakurikiyeho, ni ukuvuga rero mu 1962. Mu kiganiro muri isanga na mugenzi wacu Frederic Nkundikije, umukuru w'umugambwe UPRONA Abel Gashatsi yasobanuye uko bahimbaje isabukuru y'imyaka 50 rero ejo kuwa gatatu hashize.
Inyana twahimbaje umunsi mukuru twari turamutse dufise ujanye n'imyaka 58 umugambwe wacu w'agasiganwa UPRONA umaze utahukanye intsinzi y'abashinga amateka, aho ku bashinga ku ntebe 60 na zimwe zari zitegekanijwe umugambwe watahukanye intebe 58, aho naho hakaba hari ku igenekezo rya 18 Nyakanga umwaka w'1961. Nkuko twama tubikora uko buri mwaka utashe, ejo twarashikirije amaradiyo abamenyeshamakuru aho umugambwe uhagaze uno munsi ku bijyanye n'ibibazo bya politiki ndetse n'ingene iko uhimbaza iyo ntsinzi wibuka. Ama nyuma yaho twavuye tujya gushyira ingozi z'amashurwe ku ntatemwa y'uwatoronka iyo ntsinzi, uwo nawo atari umugambi dodoveho rwa gasore hamwe n'ibibondo vyiwe muzi ko navyo vyavuye bigandagurwa inyuma agandaguriwe. Twarashize kandi ku ntatemwa kuri ngendandomwe na Kamatari basanzwe nabo baruhukiye iruhande y'umuganwa atari umugambi dodoveho rwa gasore ku musozi wa Vugizo hari ikirishi. Ama mu nyuma yaho twarahegeje tukagaruka ku cicaro gikuru cy'umuganda w'agasiganwa UPRONA, aho abadasigana bari baserukiye abandi cyane cyane bagiriyemo mu ndongozi zo mu gisagara no mu bakazi b'umugambi kumugumya turaheza tubashikiriza ijambo rijanye n'uwo munsi.
Muravuze cyane cyane ukuntu mwashikirije abamenyeshamakuru aho umugambwe uhagaze, mbega muri iki gihe umugambwe uhagaze hehe? Amakuru atangazwa avuga ko hariho imice itandukanye y'uyo mugambwe, iragirya rw'agasore yoba yarubahirijwe?
Umugambwe w'agasiriyamitso na menyeshabanyumva n'umugambwe bwa mbere uhari, kandi umugambwe wifashe, umugambwe ukomeye. Ibyo nabyo birabonekana mu bikorwa umugambwe urangura mu gihugu, bikabonekana n'ingene umugambwe umeze uno munsi. Rero umugambwe w'agasiriyamitso na mwumva ko ari umugambwe bwa mbere umaze ikiringo kitari gito mu gihugu, n'umugambwe ukorera ibindi miryango kuko wavutse mu 1958 hama uraheza utahukanye intsinzi mu 1961 hama uronse Burundi ende pandanse mu 1962 ariko kandi nyuma yaho urumva nk'umugambwe ukura warahuye n'ibibazo ariko icyo dushimye uno munsi tuvuga ko twagumye igiragi ni uko uwo mugambwe uno munsi ukihari mu gihe tuzi ko hari indi migambwe yavukiye rimwe na yitona haba muri Afurika haba no ku isi uno munsi itakivugwa. Twebwe rero uno munsi tuvuge turamwumvuga uno munsi ni umugambwe uhari ukomeye kuko tubibonera ku bikorwa dukora. Twatunganije mu minsi iheze amanama mu ntara zose, ari umunsi umwe abarundi barayibonye. Twaratunganije kandi amanama y'abaserukira abandi mu makomine yose y'igihugu ndetse n'abadasigana muri amakomine, bibera umunsi umwe mu makomine yose y'igihugu. Ibyo byarabonekanye ubuheruka itariki 8/9 duheruka gutunganya amanama y'abaserukira umugambwe ku mitumba yose y'igihugu. Ibyo bikerekana ko itona ihari kandi rikirakora. Muti mbega baravuga ko itona irimo imice myinshi, ushaka kugutuka nagutorera ni hamwe. Rero navuga ko ego mu muganga adasigana itona hagiye hari ibibazo bamwe mu ndongozi zawo, bikabagora gutahura ko ushobora gutunga umugambwe hama ikiringo cyawe kirangiye ugahereza abandi. Ndetse na bamwe mu baronse amabanga hambaye muri kino gihugu bibace mu muganga w'adasigana itona babona ko amabanga yabo agiye kurangira bikumvikana kumengo ntiborekura ntibatahure ko kumbure twebwe tuhari uno munsi imbere yacu hari abandi, kuko byo mvugira ndi umukuru w'umuganga uno munsi, ndi umukuru w'umuganga agira 18 ndemeza neza ko mu Burundi atawundi mugambwe ushobora kuba
wararongoye abere gashatsi mu bibazo mwavuze. Hariho abarundi benshi bavuga ko nk'uko mwabivuze namwe mu mugambwe itona watwaye kuva kera, eka ariwo wiganje imbere y'uko aba intwaro za demokrasi. Abarundi batari bake bakaba bavuga ko ku ntwaro y'uwo mugambwe habaye ibibazo nk'uko mwabivuze, eka harabaye ubwicanyi butandukanye mu bihe bitandukanye byo mu Burundi, harabaye indyane eka zifatiye ku moko ku ntara. Icyo kibazo ku bwanyu cadutse gute uwo mugambwe?
Murakoze. Icyo kibazo kijyanye n'ingorane zagiye zirabaho mu gihugu zifatiye ku bwicanyi, ubwicanyi bw'amoko, ubwicanyi bw'ibi na biriya, kumbura igihugu kiramutse umuganga w'agasigana itona, ivyo vyarabaye mutoyideha. Hama icyo nkwemera abantu benshi bakunze kuvuga ni uko bene ivyo vyose vyabaye baca bagomba kubishira ku mugambwe w'abadasigana itona. Mwamenya yuko umugambwe wacu ari wo mwavuga ahubwo wahuye n'ingorane gusumba n'izindi, kuko haba mu 1972 hari abakozi bawo b'abadasigana barikorera ku cicaro gikuru co kumugumya nabo batowe mu bandi bagenda kwicwa. Murumva rero ko umugambwe utashobora kwica abantu bawo, bisigura ko mu ndongozi z'umugambwe canke mu bari barongoye igihugu ico gihe bashobora kuba bari bafise amakosa. Amakosa mugabo tudashobora kwitirira umugambwe, kuko turabibona n'uno munsi harashobora kuba mu muryango canke mu migambwe injavyi abantu bonona, hama ugasanga abakoze amakosa mugabo amakosa bataba batumwe n'umugambwe. Naho rero abantu bategereza gutandukanya ivyabaye ku mbura umugambwe utwara mugabo, kandi ababikoze bazwi bagahanwa ku gatwe kabo, kuko la responsabilité pénale ni individuelle. Umugambwe n'amakosa yawo, kumbure abanyamugambwe bigenze nabi bokurikiranwa kugiti cyabo mugabo nibice bifata no kumenga mu mugambo wabikoze kuko ndazi neza narasomye natohoje na nama nimwe y'umugambo itona yabaye mu nzego z'umugambo batunganya ubwicanyi batunganya guhohotera
tugarutse ku ngorane ziri hagati y'abadasigana nko twabivuze mu ntango hari mice myinshi cyane rwose nk'uko mubizi mu kiringo kiri munsi y'umwaka hazotunganya watora mu Burundi umugambo ipona uri gukora iki kugira ngo ze ushire hamwe abadasigana babo bose
icyo nakubwira Federike umugambo w'abadasigana ipona kujyanye no gusubiza hamwe wabaye yabaye ingendo y'umukuru w'umugambo nawe basangiye kurongora umugambo igihe twatogwa hari kigenekezo cya 14 ukwezi k'umunani 2016 hama uwo mugambi mwiza twarawushize mu ngiro kuko no kumenyesha ko mu gihugu cyose nawe vuze cyo mu gihugu cyose ahanini abari batatanye abari bagiye muri 2002 bose baragarutse mu mugambwe turi ko dufatanye urugamba nibyo nari nabivuze mu ntanga marara ko hariho bamwe mu ndongozi z'umugambwe bari bamwe bavuga bati atari jewe nta wundi abo rero twafashe mu mugambwe nara uno munsi uwo mugambi tubabwiye bakwiga amaguru kuko bavuga bati yewe sinza muri itona ntaje kuba perezida mugabo bakiragira ko umugambi adasigaye kwanzugarizwa kurongorwa n'umuntu umwe rero no ndemeza neza ko abanywanyi hasi abanywanyi bakunda umugambwe bose baramaze kugaruka mu mugambwe turi kumwe ku kivi bari mu nzego zirongora umugambwe bimirije gutora no kwitoza abo bandi nabo kumbore bama bazi ko ari bo bonyine bategereza kuva imbere turabandanya tuvugana tuzobandanya tubegera nibashaka kuza kugira ngo twifatanye tujyane mugabo nibabona ko kumbore ikibanza cyabo atakihari bakavuga ati tujye twifatanye n'abandi tuzohurira ku rubuga hama duhiganwe igikomeye ni uko abadasigana abo hasi abadasigana benshi mu nzego zitandukanye bose bagarutse turi kumwe ku kivi
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe murabandanya kumviriza radiyo nkwije ujya amerika turi kumwe na Innocent muriwe neza muriwe Innocent ego me murafite ikibazo murafite icyumviro turi kumwe no mukuru mugambwe wa ipona mugambwe ipona turi kumwe na Abel Gashati duga ku ijambo ikibazo cy'icyumviro
ego me cyangwa kirani ndabona mugambwe ipona yemereye hetsini ke alako ndabona kimigambwe yisandaje ikintu ngo abanyanyi zagaracira kuri ubu hariho mu wa kosiria no ndimo wakira icyo wafata barakwiye kuyinga bakagira umugambwe umwe hama abanyanyi bakareka kira zirika icyo ni cyo cyo yano kira kubera ko bo hari imigambwe ibikiye no kubera no rakaba yuko ko bizamwe bakavuka kugira bakaba ukaba umugambwe umwe tuzahake hama n'abanyanyi bakareka kira zirika kiri kujya wasaya hama
murakoze inasa moshia na he gashati icyumviro cya inasa mukivuga kuri
arakoze nagira ngo nshimiye umushinga na inasa kuko ndumva ko aradushinga nuko umugambwe wacu wadasigaye na itona wakomera ariko nagira ndababwire ko nta mugambwe wa konsiliya canke wa gashati uhari ndetse umufasa ni konsiliya turi kumwe mu nzego z'umugambwe turi kumwe mu mugambwe rero icyo abantu bategereza kumva ni uko mugana agira ashikirize neza ko umufasa ni konsiliya n'ejo twari kumwe kuri modore turi kumwe nta badasigana yabo kwa konsiliya ngira ngo bariko bavuga ibyahise ibyaheze intego mu 2015 ariko ndemeza neza ko umugambo w'abadasigana ituma ndongoye ni umugambwe umwe konsiliya na gashati bahuriyemo ama ndamushimiye ko yifuza ko umugambwe ukomeye kumbore atari konsiliya ashobora kuba hari uwundi uwo nawe nyine camuhaye ikaze aze twiyunge icyumvira cyo kwiyunga mu muganga w'adasigana ipona naho yoba ari umwe turamukeneye kugira ngo ntihagire n'ijwi na rimwe ritarisanzara.
Abel Gashati ni umuyobozi mukuru w'umugambwe iprona umugambwe iprona ejo kuwa gatatu wizihizaga imyaka 58 ishize. Uyu mugambwe rero iyo myaka hari ku itariki ya 18 y'ukwezi kwa 9 mu 1961 wegukanye insinzi mu matora ya mbere na mbere y'inteko ishinga amategeko mu Burundi bituma Uburundi bugera ku bwigenge ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa 7 mu mwaka w'igihumbi 1962 iki kiganiro mushobora kugisanga muri Isanga ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacu.com. Nshuti zacu mwese uko mungana, ndabashimiye cyane ko mwakurikiye amakuru. Mukomeze rero mugubwe neza na programu za radio yanyu Ijwi rya Amerika. Umugoroba mwiza, murakarama.